Y mira, digo, he's with America. Amerika yako ashikilia vigana vya ardhi mu kirundi mu Kirwanda urundi mutukomira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda mutukomira ku FM 104.3 mushora no kudukikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no kukibanza cacu c'amakuru uwezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com niweneza nshuti mwese namwe bakunzi bi radio ijwi rya Amerika muri kumwe na Frederic Mondikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ingende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Kiganiro cyo munsi ari ni cerekeye leta nshasha y'u Burundi yatangajwe ku munsi wa mungo ku mugoroba. Uyu munsi rero twatumiye abashingantahe barimo Faustin Ndikumana, umuhinga mu byerekeye intwaro n'ubutunzi, akaba kandi n'umukuru w'ishyirahamwe PASEM yihaye intumbero yo gukangurira Abarundi guhindura ingendo n'ivyiyumviro. Turi kumwe kandi n'umushingantahe Emmanuel Nengo arongoye ishyirahamwe UNIPROBA, UNISON pour la promotion des batois, ishyirahamwe ryemeje guhanira iterambere ry'abatwa. Turi kumwe kandi na Jean Bigirimana yigeze kuba umushikiranganji mu Burundi. Bashingantahe mwese, muraho bashingantahe mwese.
Turaho neza turashima.
Ni byiza cyane rwose. Reka rero tutarinze kubatesha akanya dutangure kuri we Faustin Ndikumana, uri umuhinga mu byerekeye intwaro n'ubutunzi. Leta nshasha irongowe n'umushikiranganji wa mbere Guillaume Ujoni, mwayibonye gute?
Kandi twari tugize imisi twirindiriye n'igishika cyinshi, kuko ibintu nk'ibi amahinduka yabaye nk'ayo usanga leta nk'iyo nshasha ibirindiriwe kugira barabe ibirimo. Twari twabonye ubwa mbere ho yuko ubushikiranganji bwaho ari 21 buja ku 15, turabona kumwe ngo harimo abapfasoni 4, urabona yuko harimo mboga batwa umengo ntibyari bimenyerewe, urabona yuko hari abagumyemo umengo bashaka nka 5 baba bagumye muri leta abandi basanzwe bayirimwo. Turabona neza yuko hariho kugabanuka ro amadirekisiyo yafatanyijwe yegeranijwe hamwe agashikira ubushikiranganji bumwe. Mu bisanzwe ndiko ndavuga kuri leta, igihari cyo nuko leta y'uburanga bw'igashingire ibivuga leta imwe indakora ngo ekilibre politiki, ivuga ngo imigambi yatsinze cyangwa imigambi ngo wararonsa ya majwi ngo bwiza kuja muri leta, bimwe bivuga ngo batanga amazina bahereza umukuru w'igihugu cyangwa umushikiranganji wa mbere ngo batoremo. Ibyo byarahavuye ubu umukuru w'igihugu cyangwa umushikiranganji ariko n'umushikiranganji wa mbere baragenda bashingantahe n'abapfasoni bagomwe ko bashobora kubafasha ibikorwa bashaka gushikana ku gihugu baravihumbero bafise. Icyo rero ni igishasha, nicyo gituma mbere ubona bavuga bati bavuze ko hari n'abasosiyete sivile bagiyemo, harimo n'uwundi muntu bavuga n'uwundi muganga mwana umuganga muto utavuga ngo ni ukubera wagiye mu matora. Urumva rero barisanzura mu gutora bashyira n'abafaso, nubwo bavuga bati harimo abo mu mugambwe watsinze amatora bo bashobora kuba ari abo basanzwe bamenyeranye mugabo, bimaze kuba byuguruye nuko ko nabonye ningira baba batavuga bati mwebwe turafise ibyo tubashima ko kuburyo mudufasha turaze intumbero yuko turi kubona.
Ego mushe na hefu stani kumana hari abantu bashobora kwibaza ko nk'umugambwe waronse amajwi agira kabiri naho amateko ariko ameze ubu bishobora kuba bidahumuriza Abarundi ivyo mu bivuga kwi.
Urumva urumva rero bivana n'ingene baba bavuganye kuko muri cyo gihe amateka atabivuga bavuganye gatoyi kumbure ntibumvikane direktema umushyiranje wabashobora kuba jewe rero mbaye ndamwereka nitwumvikana kumbure dushobora gushyira ubwo ntanze ikizibi kirimo urumva niko amateka abivuga urumva ntawuzi ko abatatse ku bisanzwe baba buja ngo mugabo urumva ntawuzi ingene biba byagenda ariko igihe amategeko abirekura urumva nta heza ngo byo ngo leta ntikurikije amategeko ariko byabyobaye byiza abo bantu bo mu migambwe bo mu mugambwe wari nk'uwa kabiri yuko bashobora kubaboja muri leta mugabo urumva ko atari amategeko abivuga gutyo ngo abe ngo nigomba ngo bajeyo urumva nicyo nteza ngo uvuge ati hari ikosa hari itegeko ryarenzwe naho ifata abantu batari mu migambwe n'umwe akavuga ati jewe umukuru w'igihugu cyangwa umushyiranje wa mbere nshaka bamwe bita abatekinokrati aribo bangirira muri leta ngo bifitiye uburenganzira avuga ati jewe ndafite inkundiro nshaka gushika ko reka rero ndayifike ko ndabyabashinga ntari n'abapfasoni nizeye urumva niyo ntumbero y'ibashingiro ry'ubu
Faustin Ndikumana n'ubwa mbere habonetse ikibanza cy'umushikiranganji kikajamwo umunyagihugu eka umunyapolitike ava mu bwoko bw'abatwa ivyo umwebwe mwavyakiriye gute ku giti canyu c'umuntu yakurikirana hafi cane rwose politike y'Uburundi
sinzi ko ari umunyepolitike numvise umenga ava asanzwe ari sosiyete sivile nawe nyene mu ishyirahamwe iryo shyirahamwe nyene ariko nibaza yuko ubwanduho n'umurundi kandi ari umuntu ategeza kuba umushikiranganji arashobora gushikira amabanga yose yifuza umurundi wese ntibibashingiro ategera ashobora kuronka amabanga mu gihugu urumva rero kumbure ntitwari bwa bishike ko n'indi terambere ariko byagiye biraza buke buke baza no mu nama nshingamateka baza no mu bindi buzi buto buto ubu rero hariko harashikirwa no kubushikiranganji turukwa pumushikiranganji wa mbere mu minsi iza turukwa pumukuru w'igihugu ivyo rose rero n'ibintu bigenda biraza buke buke nke muri amerika mwarabibonye ko byatinze bashika naho umwirabura atwara igihugu urumva ni ibintu bigenda biraza buke buke
reka nicyo kibazo kibaze umushikiranganji Emmanuel Nengo nawe nyene asanzwe arongoye ishyirahamwe Uniproba Unisono pour la promotion des batois nawe nyene atubwire ukuntu yakiriye iyo leta shasha y'Uburundi
ego murakoze cyane ndikije n'ibyo ireta ni leta twari turiranye igishika na cyane dufatiye duhereye aho iyo n'icyubahiro umukuru w'igihugu yarahira mu ijambo yagiye ashikiriza yaravuze ati hazaba hariho hazushinga ireta njyeyi kuva ko abari ihurikiyemo bose niko nicyo twaciye dutegera hanyuma kandi mu ijambo yashikirije twari twumvise avuga ati ubu nta mwishikira cyangwa ngo natumwe na kanaka ni kanaka ateza guserukira kugira ngo ugire icyo uterereye mu iterambere ry'igihugu twebwe rero ku ruhande rw'iwacu na cyane cyane mushyira mu mvuzo abatwaye Uniproba ni leta twakiranye umunezero udasanzwe kuko mu byo twabonye byashitse ejo byabaye imbonekarimwe aho twumvise duti burya muri leta nshyashya harimo umwe wo mu bwoko bw'abatwa kuva igihugu kibaho ibyo ntibyari bwa kabe kandi ntitwari tunatwiteze kuko twari tumenyereye leta zagiye zirashingwa inzego zagiye zishingwa zindi aho wadusanga uwo mugwi w'abarundi ukumiriwe tugira nicyo bituma tuvuga duti ubu turahumurijwe yuko udutangwe gutera iyindi ntambwe ko na cyane cyane ko tubona ko mu nama nshingamateka duserukiwe na ngingo z'amateka ubonaho rero ko mu rwego rwo hejuru rw'izindi muri leta ntitwereka ari gukenguruka dushima yuko bariko barerekana ko natwe turi abanyagihugu abenegihugu b'u Burundi ko dufite uburenganzira bwo kuba mu nzego zitandukanye nk'abarundi atanumwe akumiriwe aho rero niho nubanza kugeza
mwihweje uruhara mwagize mwishyiramwe Uniproba murabona ko rushobora kuba rwagize ingaruka nziza muri iyo ngingo yo kugena umushikiranganji ava mu bwoko bw'abatwa
turibaza tutakekeranya yuko abafashe iyo ngingo baba barabonye intambwe na cyane cyane abatwa bagiye batera mu myaka iheze kuko twebwe iryo shyirahamwe rimaze imyaka 70 ko ryashinjwe mu 1999 hanyuma twagiye dukora cyane cyane mu byo guhimiriza abantu kugira ngo bahindure ingendo babone ko nabare abene igihugu cyumwe n'abandi. Ikigira kabiri ni uko twagiye duhimiriza haba n'abafata ingingo kugira ngo bumve bategere yuko uyu mugore abatwa na cyane cyane mu gihe uguma usubizwa inyuma wibagiranwa kandi ugukwega cyane cyane ya nzigo y'inzikira ituma umwe wese umwene gihugu yabonye adaserukiwe nawe yumva ko adatunganijwe mu gihugu cyiwe. Rero kuri ibyo byose kunyifata nk'umbuye babonye yagiye iraranga abagiye baba mu nzego zitandukanye, bagiye batubera abashingamateka, abasinguza amateka, bagiye baba mu zindi nzego zitandukanye, turizigira neza kuba barabonye bati harageze yaho twerekana ko no mu zindi nzego nabo bashoboye, hanyuma nabo turabe yuko bashobora kumva ko batekaniwe, bumve ko ari abenegihugu cyo kimwe n'abandi, bashobore gufashanya n'abandi benegihugu kugira ngo igihugu kirongogwe bose bumva ko bafisemo uruhara.
Mushanahe Jean Bigirimana, mwarabaye mushikiranganji butandukanye mu Burundi. Ibitigirize abashikiranganji icyo gihe byari birebire cyane rwose, ariko nk'uko mwabyumvise abashikiranganji ni 15 gusa, hakaba harimwo abafasoni, abanyapolitike n'abarundi bava nko mu ntara nka zose iyo leta ku bwanyu mwebwe mwayakiriye gute?
Yego, murakoze cyane. Ikintu cya mbere uko iyi leta ituzaniye ibintu bishasha tutakimenyereye mu Burundi. Ubwa mbere ni leta igizwe n'abantu n'abashingantahe n'abapfasoni bakeyi, harimo ubushikiranganji 15. Ibi ni ibintu bitari tumenyereye, twakimenyereye leta igizwe n'ubushikiranganji bwinshi. Hanyuma ikindi naco tutari tumenyereye ni ukubona abantu bagize iyi leta, cyane cyane ikintu nibaza ko catangaje abarundi bose kandi bashobora kuba baranakiye neza, ni uko amakuru asumira harimwo umutwa. Icyo kintu kuri mu Burundi nitwari tukimenyereye, kandi nibaza nk'abandi Barundi twese twashobora kutuzakure neza. Hanyuma ikindi naco mbona, navuze nti leta ituzana ibintu bishasha zitari tumenyereye, ubiravye kuko igirirwa shingiro ry'ubu rimeze, uravye nko mu ngingo yaryo y'1128 barerekana neza ingene leta ihaja. Ibi rero bikatwereka neza yuko abashinzwe gushinga leta bafise uburenganzira bwo gushinga leta uko babyumva, uko babona ingene bashaka kurongora igihugu. Ibi rero ni byiza cyane rwose, ni byiza kuko nk'uko musanzwe mubizi kandi nk'uko mwageze kubivuga, hariho umwe muri twe ugeze kubivuga ni Foster yagize ati ntajya birirwa twari tumenyere rya keraho umuntu yabanza kugira amagendera abaza imigambwe afatiye ku majwi baronse mu nama nshingamateka ugira ashobore gushinga leta. Oya, ubu umurundi wese uko abashinga leta babibona barashobora kumutuma ko bakamushyira muri leta.
Ariko Mushyanahe Jean Marie Bigirimana, hari abavuga ko ivyo bidahumuriza ko bazi ko hari nk'ubwambwe baronse ikibanza cya kabiri.
Kuvuga ngo ntibihumuriza, mugabo hariho amategeko jewe kumuna leta yagiyeho nta mategeko yarenze. Uyu mugambwe rero wabaye wa kabiri, jewe ndi kubwanje ndi mu kibanza cyawe, none nashima kutaja muri leta kuko iyo umaze kuvuga uti jewe ndi muri opozisiyo ntuja kuyigirira muri leta, uja kuyigira mu nama nshingamateka. Nicyo gituma nababwiye ndi hariho ibintu bishasha tugiye kubona mu Burundi. Ubu rero umuntu agomba kugira opozisiyo naje mu nama nshingamateka ni naho ashobora kuyikora neza kugira nawe agwane atebazoshike aho nawe aronka uburenganzira bwo gushinga leta. Hanyuma nibizoba ubu ni leta nyine nabo bayishinze bazobibazwa, ntazovuga ati narakoranye n'abandi bo n'ubupolisi, ni nabo bazobibazwa.
Tugarutse kuri mwebwe Mushikiranganji Faustin Ndikumana, Uburundi muri iki gihe urakeneye kuzamura ubutunzi, ikaba urakeneye kunagura imigenderanire, hari n'abarundi benshi b'impunzi, ikaba abarundi barenga 400 bari hanze y'igihugu. Ku bwanyu ibintu byoba ku rutonde rwa mbere iyo leta yorangura nk'ibi?
Bo hari akantu gatoyi nugabona ngira se n'ushyiraho gatoyi akakuko amaminisiteri yagabanutse, ubundi amaminisiteri nawe nyine yagabanutse ni kuraba kuko hari amaminisiteri usanga ari manini igihe atitse amadirekisiyo, kenshi baca bari abantu bashyiraho bameze nk'abasekereteri leta kugira bapfuye umushikiranganji, kuko hari igihe usanga umushikiranganje bamuhaye nk'ikintu ngo commerce and visa transport tourism aratizana ugasanga ni kinini ugasanga rero iyo batashize nk'amasoketare yapfuye ugasanga amadosiye arashe kumubana menshi cyane kandi ariwe mutwe rero wa ministere ugasanga ibintu ashoboye kuruha umwanya wo kubirabira rimwe byose ngo ashobore no kubitahura washobora no kubikurikiranira rimwe nicyo gituma rero twakunda tubona abaminisitiri nyine bakaba minisitiri mugabo imwe imwe bakaba bamwe bita abasekereteri d'etat baca bumviriza umuminisitiri kuko urabye ibikorwa bikenewe kuva mu Burundi hari abaminisiteri ingene yagiye arangana hamwe izo zindi minisiteri yayo hari minisiteri ikitse nka direction urumva si ikintu coroshe mu gihe kizakurikiranwa n'umuntu umwe nicyo gituma navuga ati kumirwa ngo birabe ingene babyongereza nk'abahinga mugabo nabo niko harimo minisiteri manini manini niyo y'ubushikiranganje bw'intwari hagati mu gihugu hari administration intwari hagati mu gihugu ko dushyira ko kurabira by'igipolisi byose by'umutekano w'ipolisi ko dushyira ko na demi y'iterambere y'amakomine kera bahora bashobagira ati nka secretaire d'etat wiki yapfuye umushikiranganje mugabo kumbure baduradi nina bigira mugabo umva nabo yugabanije amaministeri nyine n'abamanini arakenera cyane abantu baca bakwiye kuko so usanga amadosiye yigwa ari menshi hama ku bijyanye n'ibitegereza kuja nyine mu gihuta bo aho tiro turavuga nyine hari ibijyanye na politiki ibyo bijyanye na politiki ni ibyo kuraba ingene mutahuka dialogue mu banyagi bwo kwasura bakagaba hakaba dialogue la cohesion nationale igaruke ubundi cohesion nationale hamwe abanyagi bwo baja baza baraganira na leta kama debat cyo bita na debat so tarwa ngo ni ibiganiro byo mugabura ibintu abiri ya leta yagenze ngo birahari ngabo tuguru umwuka wa debat kugira abantu bashyize ibyiyumviro by'ingene bo ni ibintu ngene byo genda biratera imbere ibyo impunzi byo biri hanze hari uko leta ishobora kubikora hari ibikorwa ibikorerwa hejuru bigwa hejuru hari ibyo leta ishobora gukora igira rudikaye umwa mu bihugu barimo niki abantu tukabona rezivita tukabona abantu batashe gusanga nk'iby'impunzi abantu baba bakeneye kubona rezivita impunzi zatashe ngo uburyo leta ishobora kubikora bwose si ngombwa ngo tube turinze kubumenya ngo twabwiye iradiyo ngo hari ibintu byinshi leta ishobora gukora ari abantu bakubwira gute ugasanga icyo kibazo cyavuye ngo kiba kiri mu byo kwihuta agacaza rero by'ubutunzi rero n'intwari ibereye
turabishika ko ariko imbere yaho rekana duhene ijambo kandi umushanahe Jean Bigirimana nawe nyine atubwire ibintu abona byoshirwa imbere ibibazo nyamukuru nta bibiri byoshirwa imbere ya byose ni nk'ibihe ku bwanyu.
Murakoze. Ikintu mbona cyoje imbere ubwa mbere na mbere ni uko uraba ibibazo by'ubutunzi. Ibibazo by'ubutunzi ni kuri ibibazo bikomeye cyane bateza gushyira imbere kugira ngo abarundi bave mu bukene, abarundi bashobore kurima bimbure, hanyuma ronke n'ibyo bashobora kugira ngo bashore hanze. Icyo ni ikibazo nyamukuru mbona ileta shasha yoshimikirako. Hama ivyo ikabikora ifatikanije n'ibindi bibazo novuga bikenewe kuva mu nzira nibona n'ingoga ni nk'ivyo bibazo vyerekeye abantu bahunze igihugu. Ivyo navyo mu ijambo nyamukuru igihe n'icubahiro mukuru w'igihugu ariko yariko ararahira yarabivuze aravuga yuko abahunze bafite uburenganzira bwo kuzotahuka. Ivyo navyo igikenewe nuko muri leta bavyumvira bakaraba ukuntu abahunze igihugu bashobora kugira ngo batahuke.
Egomeye namwe umushenahe Emmanuel Ntengo, ibintu mubona vyoshirwa ku rutonde rwa mbere na leta nshasha igiye kurangura amabanga yayo ni nk'ibihe ku bwanyu?
Ku bwanje nicyo umuntu ariko araraba leta ihanzwe na byinshi kandi biteza gukorera ko ubwa mbere ho hariho ikibazo kijanye na politike nayo ni ukugira ngo mu gihugu hagati habe hariho umutekano no kumvikana hagati y'abenegihugu. Ibyo ni ibintu bya mbere kandi noneho nyir'icyubahiro mukuru w'igihugu arabivuze ati hasanzwe hariho kuzoshyiraho uyaga imwe nuka nka dialogue kugira ngo abenegihugu bose bashobore kuronka amahirwe yo kugira gushyikiriza akababakiye. Tukibaza ko icyo kintu cyoba nyine mu mapriorite mu bintu byo mu bya mbere bukisunga kugira ngo abere gihugu bose bashobore gushikiriza kaba bakinye hanyuma habeho iyo intwaro nubwa ishingiye nyine kuri demokarasi. Hanyuma ikigira kabiri nacyo kandi nuko kuba kunagura ubutunzi nabwo rero bunagurwa na byinshi, ariko kukwiza umwimbu abenegihugu bakarima bagashora hanze hanyuma bakaronka bya nkenerwa ari amadevize cyangwa ibindi bintu bishobora kubateza imbere. Hanyuma ikindi nacyo umuntu tukibagira nuko turi mu karere ka Afurika y'Ubuseruko, nicyo tumanitse ku butunzi bikeneye yuko niyo migenderanire n'amakungu nayo nyine kandi bitegereza kugenda neza, haba mu karere tuba turimwo mbere no hanze y'igihugu, kugira ngo bishobore gufasha igihugu kuronka ibya nkenerwa byose nubwa byo bifasha gutera icyo imbere imigenderanire gikomeye. Hanyuma ikindi nacyo ntukibagira nicyo nyine kijyanye n'impunzi wigeze guhungara amaze kubona ko atari ikintu cyoroshye, na umuntu aba mu maganya ntigera yumva yuko afise uburenganzira mu kindi gihugu. Nicyo gituma kuko bivuga ati ibyo utaha birakenewe mu by'ukuri ko uraba ingene hoba umukenyuro mushashe butuma abahunze nabo nyine bumva ko hageze ko batahuka mu gihugu naho nyine bakagira icyo batere mu iterambere ry'igihugu. Nuko rero ndabyumva kandi gisigaye nuko hoba gushyiraho mu iterambere ry'igihugu ry'ubutunzi, hobaho cyane cyane amahinguriro nayo nyine agateza imbere umuyagankuba ukagwira ibyo byose, kuko amabarabara kubakwa ibyo nibyo mbona nyamukuru byotuma twese mu gihugu dushobora kugira umwizero yuko tugerageje ku ntambwe y'iterambere rirama.
Yego, iterambere rirama ni ikintu gihambaye cyane rwose mushanawe Foster andi kumana kugira iyo terambere rirame nuko abarundi cyane cyane boronka amahoro. Ikibazo cy'umutekano eka n'imigambi ishyirahamwe ryanyu gishinze yo guhindura ingendo n'ivyiyumviro, abarundi bakora iki kugira ngo babungabunge amahoro, kugira ngo iterambere rirama nk'uko mwabivuze rize yaboneka mu Burundi? Hokorwa iki? Abarundi bakora iki muri rusange, turetse abanyapolitike gusa, abarundi muri rusange?
Ubundi je niko numviriza abanyapolitike cyangwa abarundi bariko baravuga iterambere baravyorosha cyane, baraza bose ati tukwiye kubaka amahinguriro, tukwiye kubaka amabarabara. Ibyo rero birasaba peyarade, ibarabara irasaba amabarabara, n'ibintu bifatanye cyane mu gihugu hasanzwe peyarade kuko ibyo bintu byose umuntu abishikiye. Mushuri kimwe turavuga abarundi aho bageze ubu bari bakenewe ikintu bitari leadership transformationnel, uburunguzi bahindura ingene biyumvira no mu mibereho n'ingene basanzwe bameze abarundi, kuko hari ingeso ndi nyinshi zizi z'abarundi bigoye kubafata bazitera imbere. Turetse kuvuga ibyo byiza bya politiki by'indyane za politiki, nk'iyo ngibitabo ntibiruka kugira nkaraba impact indyane za politiki zagize kugira uburundi bumwe buzingamye aho buri ubonye nk'umurundi ariko arazana induru mu gihugu, ucubona yuko hari kintu abataramenye. Nibyo ngiyatuzura ku mpamvu turagira ko ama expo ubwiye ukaraba ingendo z'abanyepolitiki z'uko umunyepolitiki aguma ashyira imbere entere yiwe, hataba uburyo bw'ukuntu uva ko bahindutse ubaye umushyirahamwe w'ukorera igihugu ubwira iki ari bya bindi byo kuguma bashyira indi mbere za ayo maprogramu yose y'ibitabo birangikwa mbwaba abandi bakajya mu bindi ibitabo byanditse amasese bikaguma yandika ibitabo bikanyaga ibyo ngombwa bo basanga ntibijya mu ngiro, kubera abantu bamaze kuzinganikwa no gukunda ingeye maronko yabo, ugasanga iby'igihugu rentere generali bayibagiye aho uri utegeza kuhaba hindu wagenda ukaraba ingene nk'iby'amafaranga ya leta akoreshwa ingene agira nk'ibyo hatabaye amahinduka muri ibyo bintu ingene amafaranga ya leta akoreshwa akontrolwa. Ubu kuvuga ngo haranditse imigambi mugabe igihe iyo migambi ariko barikoresha ariko baragira neza amafaranga ya leta ya migambi ntayo uzobona, wagenda mu byerekeye igiturire kwa kuvuga ugasanga ari kwa kuntu iby'amarike smile fite n'ibiki n'ibintu bikomeye cyane, wagenda ukaraba ingene abantu bashingwa amabara ufasha amaproje ukayaha abantu batabishoboye izo proje zirahumba ntazo zigira ubona. Nicyo gituma ubona nk'amabara atanu ugasanga n'ibarabara ryubatswe hamwe ryabobotse nta mwanya ryamaze. Ni ibintu rero byo guhindura abarundi cyane, uranze nk'iyi baraje y'ikajeke yarije guteza imbere aha muri mbo ingene yubatse igasubika bikagira gutya, urabona ko ari ibintu dukwiye kwicara depuyarabure abantu be ngo bashindura amabanga ngo bagiye kurya nabo ngo bagiye kugira ibiki usange n'ubundi turiko dusubira hahandi hano tutama uraze amafaranga nyine arondegwa uburyo bwo kurondegwa icyo bita strategie de mobilisation de ressources haba exterieur amabayeri nyine barungika amahera cyangwa za investment direct transfer nyine ibindi bihugu bibigize harimo tugeza kutwe tugahindura mu Burundi tukava kuri ya stade yuko usanga na za banki mondiale zikiduha nk'imfashanyo y'imiliyoni nkeya, abandi bashobora kuroha amafaranga y'amakredit akomeye bubakiriza bikomakomisha bitari megapolis hari bintu natwe dukwiye no gutera ku imbere tukisununura kugira tugahinduka ku buryo brema hari ikintu gishasa kituzamo niyo leadership rero transformation ndiko ndavuga ahubwo mwiza ari umuntu yoca agira azibe kugira abantu barundi nabo nyine bahinduke haba mu baturongoye haba mu bari kubara mumaza kugirirwa amabambwe bari kugusterukira abantu bumvereye irima kakaraga mutima ko gukunda igihugu gikurira nashinga amabambwe nsire igihugu ntigikura ndagisika nta muri segiteri ndimwo sinayashinze kugira jewe nsifata nabo kakaye nahe tugene twi bigumye gutyo ugumuvuga ngo ibintu bitabo biranditse mugabo byaterade
iterambere
yo guhinduza abantu ni ikintu tuzo abategetsi bayita leadership transformation iyo mu Burundi ni ngombwa cyane kugira dushobore kwavana
egome mushya ntahe Jean Bigirimana ikibazo cy'umutekano ikibazo cy'amahoro ni ikibazo gihambaye cyane rwose mu iterambere umushya ntahe Faustin ndi kumana navuze ibibazo bihambaye cyane rwose byo guhindura imitima abategetsi bagahindura ingendo bakazana ubutegetsi bwiza kugira ngo ibiturire n'ibindi byose bituma igihugu kiguma gisinzikara bituzwe ku bwanyu hokorwa iki abarundi bokora iki abanyapolitiki bokora iki kugira ngo uburundi buze bwafata inzira iterambere irama
ego uko izo mvuze nibyo kugira ngo igihugu gishobore gutera imbere kirakeneye amahoro mugabo amahoro nayo ava ku bintu byinshi ava ku bintu byinshi kuko iyo abanyagihugu badateye imbere ibyo biratuma batumva amahoro mu mutima ayo mahoro mu mutima rero kugira bayaronge nuko akarorero kava ku babarongoye ku babatwaye ileta shasha rero igiyeho ikintu cya mbere mbona yihutira kugira ngo hataboneke amahoro koko nyakuri mu bene gihugu nuko intwari ibereye boyishira imbere bagashira imbere intwari ibereye bakabyerekana mu karorero mu mabanga bagiye gushingwa urabona ubushikiranganje ni 15 hari uwo bahaye ubushikiranganje 3 aho udahubwo hari ubushikiranganje 3 ubwo babushyize hamwe baguha umushikiranganje icyo rero ni igikorwa gihambaye cyane ikomeye kizomusaba ingufu nyinshi kizomusaba kwitanga kizomusaba gushiramo ingufu kugira ngo ashobore gutunganya neza ubwo bushikiranganje kugira ngo bushobore kubera buzanira akarusho abene gihugu icyo gituma rero intwari ibereye boyishira imbere bakagabanya donc abantu abo babonye bashinze amabanga bafise akaboko karekare kuko igiturire kugomba gusesagura itunga ry'igihugu abo o babonye hakiri kare bashobore kubabogoza kuko badashobore kubabogoza bituma rero n'iterambere ritaboneka iryo terambere barondera ugasanga n'iterambere ry'umuntu terambere ry'igihugu si terambere ry'abenegihugu ahubwo n'iterambere ry'umuntu umwe nico gituma rero jewe kubwanje ni leta muyisaba kandi gashira imbere ibintu by'intwaro ibereye nkuko mugenzanje Foster yabivuze ashimikira ku bintu by'ubutunzi ibyo ni byiza mugabo nibaza ko ahanini igikenewe cyane nuko bukomeza inzego zisanzwe ziriho mu Burundi zijejwe intwaro ibereye ziriho nuko rero buraba zigakora neza zigatunganya ibintu neza birakenewe bagahana
Mwushana he Emmanuel Nengo na amwe ikintu umuntu acotuma urundi buva aho uri ka bugatera imbere bimwe biboneka agutera imbere mu kanya gato bugasubira inyuma indi myaka ku bwanyu uhokorwa iki kibazo cy'umutekano n'ikibazo gihambaye ikibazo cy'amahoro n'ikibazo gihambaye abarundi bobo eka n'abanyapolitiki bobo bohinduka gute kugira ngo babungabunge umutekano eka bijijuke n'ibikorwa by'iterambere
ukimbo gikomeye mu iterambere ry'igihugu ngenye ko amahoro tuvuga duti niyo mushingi wa byose tuyafite nta kibuza yuko umwe wese ashobora gukora ibyo ashoboye kugira ngo ashobore guteza imbere umuryango wiwe anateza imbere n'igihugu ariko mu bindi bikomeye cyane burya igihugu kigirwa n'amategeko amategeko akubahirizwa hanyuma inzego haba urwego rushinga amateka urwego leta igakora ibyayo
bashinga mateka bagakora igihugu cyabo hanyuma abubutungane bagatunganiriza bose atanumwe akumiriwe eka abajejwe umutekano bagakora akazi kabo nk'uko babisabwa hanyuma hamaze kuba hubahirizwa burya amategeko nicyo kivuga nacyo kandi kiri umushinge w'iterambere y'igihugu byutuma rero abantu bagenda barahinduka hanyuma bagafata umurongo wo kubahiriza haba ibya muntu bakubahiriza n'iby'igihugu ibyo byose ndabona ko kandi mu iryo terambere birakenewe cyane muri ibyo byose rero harakenewe ko amategeko akurikizwa uko ari bakashyira mu ngiro ibyo bizafasha kugira ngo ubwambere hoho abarundi bagende barahinduka nk'uko babivuze harakenewe inyigisho nyinshi cyane ni nacyo bituma njyana nakengurutse cyane nyakwigendera nyir'icyubahiro Pierre Nkurunziza ingendo yari yafashe yo guhimiriza no kutarabona n'abenegihugu muri iyo bavuga ko ari moralisation bijya byaratuma abantu bagarukana ibyizigiro no kumenya ingene igihugu gitunganywa n'umwe wese kumva icyo ushobora gutera mu iterambere ry'igihugu nubwo ndabona ko ibyo bintu birakenewe cyane kugira ngo abarundi mu mitima bagire impinduka ifatiye ubwambere hoho mu mibereho yamyeho yatuma bamakanini y'ikintu kije imbere ari ubwoko ikintu cyaba kizi imbere igasanga n'uburere bavamwo ugasanga hanini y'ibintu barimo n'ibintu bijyanye n'imigambi yabo yonyine gusa nubwo badashobora kwiyumvira kure ngo barabe yuko hategerezwa kujyamo ineza y'umurundi wari we wese akaba ari iki imbere rero harakenewe impinduka mu mibereho y'abarundi
Mushe na Fastani Kumana abarundi bafashe inzira yo guteza imbere igihugu eka bafashe inzira yo kubungabunga amahoro n'umutekano hari ikibazo mwavuze gihambaye cyane rwose cy'igitigiri kinini cy'abarundi bakiri hanze igihugu mwavuze ko ibyo bishobora gukorwa bitarinze guca ku maradiyo ariko ku bwanyu ikintu cyo gukorwa kugira ngo impunzi aho ziri zumve ko zitekaniwe zitabuke mu Burundi hari impunzi zimaze gushikiriza ibyiyumviro zivuga ko zigifite amakenga ku bwanyu hoko kugira ngo abarundi batahuke mu gihe buca bibarutse
ubwa mbere hariho ibikorwa bitegereza gukorwa ubwa mbere nyine muri leta gusubiza ituze nyine mu gihugu y'amahoro n'umutekano amahoro n'umutekano si ubwa rongo ahantu hatagira impuha ahantu mu Burundi avuga ati jewe ndi umurundi igihugu kirandaba ndafite ijambo gushikiriza ku bijanye n'igihugu mvuze nti umutegetsi kanaka nderekanye ko yari igiturire nkabishikiriza ibi bintanda uko ndiko nkorera igihugu ibyirwa shingiro yabinsaba ni ukuvuga rero yuko tuzaza kuva cya biti ibikino bita vive vouloir collectif ni ukuvuga ko abarundi bose baza kumva yuko mu gihugu bangana imbere y'amategeko kandi iby'igihugu babiraba bihamagariwe kubicungera bahamagariwe nko kubaka igihugu bari hamwe atawajya wangura atamwana n'ikintu atawusuba uwundi niho abanyagihugu bamwe bajya hejuru y'abandi barengera amategeko bagahanwa batagira iki haba hasi cyane hejuru ariyo narabyutse n'umukuru w'igihugu abishyikiriza ati tuzodihagukira aho rero leta imaze kuba ko ikingiye bose atawuja hejuru ataje wenda kurenganije cyangwa undwakara ngire gute iyo ni intambwe ya mbere iya kabiri rero ni rero kujya gusigurira ku mbure izo mpunzi bakabonana hari ibivugwa hari ibyo navuze hari ibindi bivugwa nyine bagenda baravugana ku buryo kontakiti diplomatike zose ziba ngabutinda ugashika igihe ubona ko impunzi zatashye haba ndabije cyo kuvuga ngo bamwe ngo bafite imitahe abandi bagize gute ibyo ni ibintu leta bagenda bakavugana ingene imitahe babigeragera gutati igihambe twe ni uko tubona ko abarundi basubiye hamwe tukagira icyo bita kohezio kuko tugumye turi abarundi bamwe bakwegera umugozi hariya abandi bakawukwegera hariya twari ko turahumba izo ncabwenge ziri hanze cyangwa zari izo ntabwo mazi ziri hanze twari ko turahumba ikidukiza twese ni uko tuza tukubakira hamwe iyo leta iyo ari yose irabishobora mu gihe ivuze ati je objectif cyangwa gushikira ni uko abarundi ndabegeranya bagasubira hamwe hanyuma ibyo by'impunzi bigasezererwa burundu kubona nk'u Burundi bufise impunzi amajana muri aka karere ko Tanzania atampunzi bifite ibihumbi amajana ko Kenya atampunzi ifite ko Uganda atampunzi ifite numva nibyo bintu biguma ari nk'intarama giduha ibihugu usanga bifite impunzi nyinshi muri East Africa kuko usanga ari Burundi na Sud Sudan yo kwa ba Salva Kiir urumva ariko harama ubufisi ati turabe ingene ibyo bitwo bisezerera nitwe turumva ngo abarundi ariko barasazarira hariya tubishobore kandi birashoboka cyo bitara cohesion nationale birashoboka hari n'ishobora gufatira ko biduhuza byinshi kumwe n'icyo kibazo tugifatiye ariko cyo nyine twoshyikiriza byinshi ari byo mu gitabo duhora gusura twashobora kuzotegera abarundi igihugu iza gutera imbere abantu bakabaza kuraba mu by'amaho ibintu bibahuza ibyari byo ibi bintu biraduhuza tubivomerereye ibitaduhuza nabyo byo turaba umuco wo guca tubikura mu nzira hakiri
kare Jean Bigirimana ikintu mubona cyakorwa muri iki gihe kugira ngo abarundi bahunze igihugu bagise akangonongo no gutahuka kugira ngo bashobore gutahuka mu gihugu cyabibarutse ibintu mubona leta yogira iki kugira ngo muri iki gihe abo barundi bashobore kumva ko batekane batahuke mu gihugu cyabibarutse
icyo kumenya ni uko nta leta nimwe ikunda kuba ifise abantu bahunze bose bamaze bicuza ko abahunze bugaruka njye rero icyo novuga ni uko icyo cyumvire cy'uko abahunze igihugu bagaruka cyoba intumbero y'ireta shasha ikaba objective y'ireta shasha nicyo cya mbere cyobanzwa kubaho kuko icyo kitari mu mutima kitari mu ntumbero y'ireta shasha ntacyo shoboka mugabo nizere ko biri mu byo ireta shasha igiye gukora ko abahunze igihugu butaha ingene rero bazobikora si ibyo kugira ngo acaye nubigisha igihe babifise ku mutima igihe ashaka kubikora nta kidashoboka mugabo buri cyo mvuga byokenerwa yuko bagendera abo bantu aho bari kuko abarundi iyo bahungiye barahazi turazi abari hirya no hino muri bihugu bya East African Community barazi aho bari barafise rero ukuntu babikora kugira ngo abo barundi bahunze bashobore gutahuka bagaruke mu bihugu cy'amavukiro kugira ngo nabo baze bafashe kubaka guteza imbere igihugu cy'u Burundi rero icyo mbona ntushobora kuvuga nayo handi ingene bubikora ndibaza ko barabizi sibo bwa mbere bishika mu Burundi n'abandi barabikoze kandi hari n'abari mu Burundi mu bigeze kuba barahunze arazi nyine byakozwe nibaza ko inzira ari imwe inzira y'umwungi
Mushi nkahe Emmanuel Nengo hari abarundi bahunze igihugu bamaze gutangaza ko gushika ubu batumva ko batekaniwe utahuka mu gihe ushabibarutse ikintu ku bwanyu leta nshasha yakora kugira ngo abo barundi bumve ko botekanirwa batahutse mu gihe cyabo ni nk'ibi
ubwambereho nuko mu gihugu habateza kuba hari amahoro icyo bitituze hamwe umuntu wese yumva ati umwe n'igihugu araryama karamuka akajya ku bikorwa by'iwiwe atawanjya wangura icyo ni cya mbere ibyo bihari uwo ari we wese arashobora kubona ati bujya mu gihugu iwacu haratekanye hanyuma ikigira kabiri nacyo kandi ni uko iyo wahunze uteza gutegera neza yuko iyo uri atariho atari mu gihugu iwanyu kandi bo baba babitegera bikeneye rero ko mu gihe hariho leta ugambereho ugira intambwe nawo kandi ukugaruka ukizera twizera uti ndizigira yuko iyi leta mukiri kirambwira ishobora kudungira akamaro hanyuma kuko burya n'impunzi aho ziba ziri ziraba zifite n'ubundi arakira kuko kuba baziserukira naho kandi aho nk'uwese aba yimenya ku gatwe k'iwiwe ariko hariho ukuntu leta yoyo igerageza kwegera ababa barahunze rero aho nk'uko ndabivuze ati sinotanga intumbero ingene bubikora ariko hakenewe umukenyero mushasha wa leta igiyeho y'ubu kugira ngo irabe mbega kugira ngo bene gihugu bari hanze bangana ibihumbi birenga amajana angahe bashobore gutahuka bashobore kuza kubaka igihugu cy'iwacu bakagira rero bakagiraho ingazi bagira ati bwa mbere tuzokora ibi bwa kabiri n'ubu n'ibi bizoshobora gushyikwaho abarundi baza rero kubera umukuru w'igihugu amaze kubimenyesha ko hakenewe ko izo mpunzi zitahuka nibaza yuko biri n'ubundi mapriorite mu bintu nyamukuru azoshyira imbere kugira ngo bagaruke bashobore nabo nyine kuza kubaka igihugu ariko rero harakeneye yuko n'abo bahunze bateza gushyiramo icyizere yuko leta ari umubyeyi wabo zishobora kubafasha kugira ngo bagaruke mu gihugu baze bubake igihugu hamwe n'abandi bene gihugu
Ego me mumi gambi leta tangaje cyane cyane kubyerekeye imigendanire ibihugu byanyi na makungu icyo kibazo kirimo yazo bizoshirwa imbere mushya na Fostand kumana mubona hokorwa iki kugira ngo iyo migendanire inaguke mu buryo bwihuta
ibyo byose bo imigendanire hagati y'Burundi haba n'ibihugu duhanye imbibe haba n'ibihugu bya kure by'ibigenzi ikintu nashonye kimubyimukirwa cyane iyo bitara diplomasi nikimisha kwihutwa cyane none ibintu bihitiye byagiye biraba iyo busanga urundi buri kubondera kuja muri dasadeke bikanka iyo undi mara wisinda magi ibintu yakomeza biranka hari ibintu byinshi byari bihitiye mu migenderano y'u Burundi n'ubundi birema bitameze neza urashobora no kumbwira ngo hari abarundi bari hanze bashobora kuba ngo bashobora kuba ngo bagira uruhara ngo gucasuzu ubwo ngo umuntu ari hanze nyine ni bya bindi nyine ni pakune arakwiye gutahagisa kugira tubakire hamwe kumbure twubakire hamwe n'ibyo ntibisubiye nicyo gituma rero imigenderanire y'ibihugu n'ibindi kuva na kera twahora tubona amaleta habaye akantu ko kutumvikana mugabo hagira leta ihindutse hamwe ko tutireka duse n'abatangura bishyashya nibaza yuko ari ukwishyiramo yuko ati reka duse n'abatangura bishasha profite turabe yuko igihe hari leta nshasha ko atawundi mwuka mushasha wamubibona no mu mabaruwa bandikiranira mwarabonye nk'ibaruwa ejo bundi zitabonye umwami w'igihugu cy'ubirwi yandikiye umukuru w'igihugu mushasha mukeza avuga ati ndabakeje ati ndifuza yuko amabaga mubwiye kurongwa mworani ati ikaba nk'intango nshasha yo kugira twubake imigenderanire nibaza kwivyoro ivyoro birakunda kunda na kera twarabibyara kika imigenderanire mu isanzwe ibihugu birabana izo tugeza kuma bibana mbwa hari igihe bicana ugasanga amarita atabonye ibintu kumwe mbwabo uko iminsi igenda ikasubira mu buryo nicyo gituma tuvuga tuti iyi leta nshasha imwe rero yije nshasha tuti reka turabe ingene iyo migenderanire yovyuka ibintu bya bintu ubundi intumwa zigenderanira bagenda bakaraba ati twese tukivugane gute ati mbwabo izo nguvu zishasha icyo ugaragaza ukazumva ukavuga ati ubu bushasha bwanjye rero reka ndabe kwa cyo bwufasha mu kugira ibibazo bimwe n'ibindi bishobore kuva mu nzira mugabo tukaba dushaka yuko iyo migenderanire isubira kuko irafasha abanyagihugu ku mbibe irafasha ibiri ifasha ibintu byinshi haba no muri ibintu byose byagwiza atunga baza mu gihugu bigenderanira usanga bagwiza atunga baza bijya icyo bitara diplomasi iyo serivisi z'iterambere kwivekeye burya uko ibihugu biganira imigenderanire muri politiki ku nzego z'igihugu niko n'abagwiza atunga cyangwa imigenderanire ikomeye nibaza ko n'ibindi bihugu bitunze byo biramaze kubishyikamo cyane natwe nibaza yuko iyo ntumbero zacu bayifata ukaraba yuko iyo migenderanire yuzirikana guka
icyo
yifashije akarusho mu Burundi.
Reka tugaruke ku mushyiranahe Jean Bigirimana nawe atubwira ikintu abona ko cyakorwa turazi ko leta ifite imigambi yo kunagura imigenderanire hagati y'u Burundi n'amakungu ariko ku bwanyu mushyiranahe Jean Bigirimana aho hakorwa iki mu buryo bwihutirwa?
Tubirambye kuvaho umukuru w'igihugu mushasha arahiriye hariho abantu ibihugu byinshi byagiye birarungika ubutumwa bwo kumukeza icyo kugwa rero ni uko urabona cyane cyane ubutumwa bwagiye buramushikira ubwo butumwa bushobora kuba bwavuye mu bihugu bari basanzwe bafitanye imigenderanire myiza bushobora kuba bwavuye mu bihugu bashobora kuba imigenderanire yacumbagira buke buke canke imigenderanire yariho mugabo nta byinshi bari basanzwe bakorana nico rero leta yuraba ikarabiki ko uyu tutari dufitanye imigenderanire myiza canke hari bike twasanzwe dukorana inge ndabe icyo nokora kugira ngo imigenderanire nshobore kuyikomeza kuko burya muri diplomasi igikenewe ni ukuraba n'inyungu ukuraba uti mbere jewe nkeneye iki jewe ngomba gushika gukikora muri iki gihe rero inyungu ahanini inyungu zerekeye ku butunzi inyungu zerekeye umutekano amahoro ibyo byose rero nibyo iyi leta yoshobora kugira ngo irabe ikagira iti inge shiri mbere jewe icyo niyemeje mbega icyo abarundi bakeneye niki nshobora kujya kugikura hariya ngize imigenderanire myiza n'urya nshobora kukironga nibaza ko ari icyo sinzi ngaho ngira ngo ubwire leta icyo ukora ndandikira irafite programu izokora mugabo yoba byiza tubona yuko Burundi ufitanye imigenderanire n'ibindi bihugu na cyane cyane ibihugu tubona bikomeye bya rutura.
Igome munshenahe Emmanuel Nengo namwe kuri icyo kibazo nyine imigambi yorangurwa amaguru masha kugira ngo imigendanire n'amakungu ibihugu byo mu karere eka inaguke hagati ibyo bihugu n'u Burundi ibintu byokorwa mu buryo bwihutirwa n'ibi
icyo nibaza cyacu nuko burya leta imaze kuba ihari irashobora kwiga ingene inagura imigenderanire hagati yayo haba mu bihugu bibanyi canke mu n'ayandi makungu ibyo rero leta imaze kuyifite ku rutonde ivuga ati genda afite ibihugu bigenzi bingana uku ibyo imigenderanire yayo niyo kongera tukayivomera ikaba myiza gusumba ikaba ifite nayo kandi nivuga ati hariho imigenderanire icumbagira ikiga uburyo ingene iyo migenderanire icumbagira ingene bayitera intege kugira ngo nayo nyine ishobore kuba myiza hakabaho n'ibihugu bavuga bati ibyo bihugu n'ukuri ntabwo ari bigenzi n'ibihugu byama biriko biratugora muri icyo gihe rero nayo ikintu nibaza kiba gikenewe ni uko habaho ukuvugana hari igihe umukuru w'igihugu ari we yigira wenyine kubonana na mugenzi we cyane bakarungika intumwa uko barazi ingene barafise ngo ukuntu basanzwe babikora gutyo bagaheza bakavugana bakerekana bati twebwe nimba dukeneye gukorana muri ibi bijyanye no gutsimbataza umutekano mu bihugu bibanyi cyane mu bindi bihugu bidafite umutekano mwiza cyane mu gihugu hagati cyane ku bijyanye n'ubutunzi turifuza yuko mu gihugu cy'iwacu hariho umurongo ntarengwa wo kuza kuvogera n'uvuga rimwe bavuga bati ubutugire bw'igihugu n'ubwo ari sovereignty state ibyo ndibaza yuko buri leta rero irashobora irafite ingene ikora bene ibyo muri diplomasi nizigira rero mu bintu bikenewe nuko gusa haba rero kugendera cyane cyane kuri izo ntambwe ze nibaza zishoboka zo kutsimbataza imigenderanire myiza ku bari aho byari bisanzwe bimeze neza aho byari bigoyagoya bakongerezamo ingufu aho bikagenda neza naho kandi bakaraba iyindi uwundi mukenyero wo kugira ngo bashobore kuvugana mugo bavugane bavuga ati dukeneye yuko twotezanya imbere muri ibi n'ibi twogerana imigenderanire muri ibi n'ibi n'ibi ariko mutashobora kuguma mwifuza kuza konona nkumbure kuvogera bimwe twovuga suverenite y'igihugu ubusigire
bw'igihugu ego me mushya ntahe Faustin Ndikumana imigambi irashobora kuba ari myiza eka leta ifite imigambi myiza ikakunagura ubutunzi kunagura umutekano kunagura imigenderanire ariko ikintu mushobora kubona coba kimeze nk'intambamyi mwihweje ibintu Burundi bwaciyemo ari mu myaka iheze cyangwa imyaka ya kera ikintu mubona coba kimeze nk'intambamyi iyo leta yo kwicarira gusomba ni nk'iki
kintu cyane kiri intambamyi leta yicariye ubwa mbere nanjye ndabivuga ni cohesion nationale cohesion nationale ni ukuvuga yuko ibintu byose bishobora kuza birazana intambara ibintu bituma abantu basubiranamo ibintu bituma abantu bahunga basubira icyo kintu n'ibihugu byose birabanza bifatira icyo bikabyicarira burundu bijyahera muribuka umunsi umwe ntuzenya umwisi nyakwigendera metiyo ndadaye perezida avuye muri irimorita ariko arava ku cyo gihugu yasanze ari igihugu kumwe n'iterambere n'ubwese barabivuga turamaze kukibona kiba nk'abantu b'ubwoko bwinshi abahindu abashinwa bava hehe mugabo batoye moderite kubana neza hamwe ibintu bene ibyo by'induru bibanza bikarangi icyo caradukomerekeje Burundi kuva bucikukira urumva bucikukira ntibashobora kumara nk'imyaka irenga cumi butari mu bintu by'induru iki usanga ari ibintu bidatuma urumva yarageze igihe turiruhuka tukicarira rya terambere tukicarira ubutunzi kama bwacu tubizi ibyo rero twicara neza ngo tuvuge tuti uburezi bwo muri bya bibazo bya politiki byo kubyana byo kugaburira ibyo kugira ngo se reka twicare dufite amazi menshi dufite ifi
dusize ikawa dusize amamini ibi tubikoze iki igihugu cyacu gifite turizi bimeze ukuntu ukuntu turondera abagwi batu ibyo bujya ntitwigira ngo burundi aribyo tugumamo ngo twicare imyaka itanu cumi ari ibyo turiko turakora ibyo ntibirigira bi uri hari hageze igihe urabye izo zabaye ko tuba tubisezeye burundu iyi leta rero nshyashya idufashizanye leadership for y'amahoro n'umwumvikano ibyo bintu tubisezeye hanyuma reka tuva rero muri icyo cyamu ya ntambwe ya kabiri y'umunyepolitiki arongora igihugu avavangana na yangeso yo kumva yuko ashinga umugambwe ndonke ikindi y'iki mwibe ngiriki kumva yuko utegereza gusonera ubutunzi bw'igihugu gukorera letere generali akaza rero ni n'amategeko mashyashya ibyo bita etat de droit atuma abikingira hanyuma tukaza turekana abagwi batuga icyo bita secteur privé igakora atawajya wangura umurundi abishoboye guhayanwa competition abantu ishinga amabanga bakaraza babishoboye do mu cyo bita radiyo zimene efikasi domo ibyo bintu bitatu ni ibintu bihambaye cyane iyo mu gihugu bitarashyigira kohezo nasiyonali induru ziganira leteri generali ingene bakingira amatungo y'igihugu n'inyungu za bamwe bamwe n'ingene abagwiza atunga cyangwa ngo aba seriteri pive bakora bashyigikiwe ku buryo bashobora gutera imbere ibyo rero bintu bitatu burema ibintu mbona mu Burundi bikigoye kandi ari intambwe dutegereza gushikira kugira ubuvuduko
ushobora ego namwe mushyana Emmanuel Nengo ibintu mubona byo hava biba nk'intambamye naho hoba hari imigambi itomoye leta shasha izoba iriko irashikiriza ibintu byoba nk'intambamye ku bwanjye ni nk'ibi
intambamye nyamukuru ni mu gihe abenegihugu bataba baratigira yuko bafite uruhara rw'iterambere ry'igihugu cyabo hanyuma bakumva yuko bakeneye ko mu gihugu cy'iwabo haba ituze hanyuma ikigira gatatu ni uko abanyapolitike baba bategereza kumva yuko politike yabo itubiye gucanishamo abenegihugu itaba politiki zibunga gutyo mu gihe baba babikoze gutyo birashobora gutuma rero haba umwumvikano hagati y'abenegihugu numva ko izindi ntambamyi zikunze kuba zishika kandi nibyo umuntu aguma abona amakino gihugu ikintu kiguma kigaruka ni injyana za politiki buri gihe icyo ari cyo cyose kandi zituma abenegihugu bata ingo zabo nicyo gutuma navuga nti rero birakenewe ko abanyepolitike barindura ingendo bakumva yuko mu byo bariko baratumbereza bifuza gushika ko gushyira neza umwenegihugu imbere bakabona ko umwenegihugu akeneye kuba mu gihugu atekaniwe ashobora kugenda akarangura imirimo yiwe mu mahoro ashobora kumva yuko ashobora guserukirwa nabo yifuza biciye mu mahoro akumva yuko mu by'iterambere ariko ararondera mu by'ubutunzi ashobora gukora ibyabona afite uburenganzira atabanya wangura numva ariko byogenda kubw'iwanje izo ntambamye zoba zidahari ni ukuri ndizigira yuko hacaboneka aho rero leta yiyumvira neza imigambi nyamukuru yo nuvuga mininiya cyane yo guteza imbere igihugu n'ahandi nibyo bidashobotse tuguma ari hahandi igihugu leta ikiguma muri kuguma yiga utubazo tuvuga ibibazo by'imibereho y'abanyagihugu ingene bokiyunga kandi hari ifise rero ubundi mwanya wo kugira ngo ive muri ivyo by'injyane zitagira aho zifatiye ikiga imigambi yo guteza imbere igihugu aho ikirondera rero abandi bantu abagwizatunga baza gufasha kugira ngo baterere umwenegihugu nimba ari ibyo by'ubushomeri bigabanuke ibyo kubahiriza agateganya zina muntu bikaboneka gutyo byo niko ndabyumva mu mutima w'iwanjye
mushyana Jean Bigirimana leta nshasha irashaka kuba ifite imigambi myiza ariko hakaba hoba nk'intambamye intambamye mwebwe mwinubako zoba ni nk'izihe
ego mu bisanzwe ikintu cya mbere leta yashyira imbere ni uko haba iterambere mubwo iryo terambere rikava ku mwenegihugu kandi rikongera rikamugarukako ibyo rero kenshi birakunda kugorana nibyo abari muri leta barashinga imigambi mugabo ahenshi ni uko ushobora gusanga yuko inyungu ivuye mu migambi kenshi zidashikira abenegihugu ugasanga rero ziri mu minwe y'abantu bakeye. Icyo gituma rero je nusaba leta ikahagararira koko umwenegihugu, ikamuhagararira kugira ngo yumve yuko atekaniwe, yumve yuko ashyigikiwe na leta. Leta ntimutane ibikorwa, imwereke imigambi myiza, imwereke intumbero nziza, imwereke n'ingene yobikora mu kumushyigikira. Urabona ngo dufashe nk'akarorero mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi, leta irakwiye kira ku mutumba igashyiraho bamwe twita kera amuniteri agirikori kugira ngo umwenegihugu yumve ko ashyigikiwe. Hanyuma ikindi nacyo ni uko abajejwe gutunganya iyo migambi ari abanyene bari muri leta bo kwerekana akarero keza mu byo navuze mu nduze mu ntwaro ibereye, kuko atantwaro ibereye ibyo byose leta yari kurakora nta na kimwe kuri iyo shora gushikako, kuko atantwaro ibereye hagaruka bya bindi byo kujya imiturire bya bindi byo gutunganya nabi itunganya igihugu. Nibyo rero jewe mbona bikenewe cyane iterambere riva ku mugihugu kandi rikongera rikamugarukako. Ubwo bigasaba rero yuko leta rero yambira amagabo igahagararira koko inyungu z'umwe n'igihugu.
Mu gusozera kandi mu kanya gatoyi ndabasaba mwese umwe gire icashikirije kimeze nk'akamu yotera abarundi muri rusange. Mushya na Faustin Ndikumana.
Nyene nivyo navuze za leadership transformationnaire ivy'intwari bire nabi ndabigarukako ko ari byo usanga ari payarabre iturire n'iki n'ingene inzego zikora ndetse no muri leta ari ubushikiranganji twaba twumva buje nibyo byo kurwanya ibiturire mugabo tutabubize nyine muri mirimo niziye maminisiteri ingene bazoba babushira iyo bazoba bushira mugabo icyo gisata twa tubona ko gikenewe. Hanyuma ikitafi leta nyene nshyashya buca igarukana neza uyu muco wanditswe mu ibyizwa shingiro ry'igihugu kandi n'itegeko rirwanya ibiturire ryanditse neza ukomeye, uko abantu basubira ku muco wo kwerekana amatungo yabo binjiye mu mabanga no kuyerekana bayavuyemo. Ibyo ni ibintu gikomeye cyane biranditswe mu ibyizwa shingiro amategira n'abantu bakurikira bategetsi bakurikira uva ukarorero ku buryo bimwe bita bya arishimayisite nabyo ni biragitirije bimwe ufata umustankeri umutegetsi kanaka bamuhaye amabanga ukazabona kigasumbira ubutunzi nk'ikomine yiwe abantu bose barorera akabura ingendo babihagarika wabazati mbegi ibyo bintu byo biratanga n'amakori hari ibindi kubiva hehe ugasanga n'ibintu bidatoma uwo muco rero wanditse mu mategeko mu ibyizwa shingiro. Ubu rero leta yugarukana rwose rwose akawushimangira hano nigira sa itwara mbere n'amategeko ingene yo bitakaro ari bashasha n'iyi leta bakabyerekana bakakurikirana uburyo bwiza ibintu byo kuza amabanga bayaguhaye ugatangura gutunga gusumba ibyo byitwe gutunganya tumva biragira heza heza bikasiga ubwenge
egome
basanga leta nta nyubakwa ifise ikoreramwo mugaba ikorera wo ariko baduza amazu azumba ibyo n'ibintu birema ibibi nabyo nyine byo kwicariwa ku buryo haze umwuka mushasha haze gusozera itunga ry'igihugu iterambere rivaho
egome
n'ibura ya hose cyabiri
hera ngaho ego mu kaje gatoyi cyane ngose munsi munota mwe moshi ya nahe Jean Bigirimana namwe akamu motera barundi muri rusangi nakanye
jewe akamu no gera barundi nuko umurundi wese ahari ugira umutima uko ndiguciwe umutima wo kugikorera, hanyuma ngasaba leta yuko yoshyiraho amategeko ku buryo umurundi wese yoronka yobona inzira yotuma ashobora kugira ngo akorere igihugu abantu bamirizera ko gukorera igihugu ari kujya mu bya politike ko bidashyikira muri politike atatuzoshobora kubabira igihugu iyo nkuri nagomba
kuko
cyane gute kugira ngo leta n'ukuri ikore itange uburenganzira bw'uko umurundi wese ashobora kugira ngo afashe igihugu ashobora gufasha guteza imbere igihugu adaciye mu bintu bya politiki mugabe ibyo rero bikenera yuko haba amategeko atomoye yugurutse
Eh, mushya na henengo Emmanuel na mwe ijambo rya nyuma kama motera barundi muri rusangi na kahe munsi munatumwe
ngamukuru mbona mushya kugira yuko ubuntu kandi kugutse kiza kubana hanyuma nuko ukumva yuko ubudasa bwacu ari itunga ry'igihugu cyacu icyo ni cya mbere dukuvuga ko kiza kumva ko ateza kubaho ikibano cyiza ya kohezo sosiyale hanyuma ikigira kabiri nacyo kandi ni uko ku mutungo w'igihugu tuzi twese umutungo rusange ikigarongera igakingira uwo mutungo rusange abenegihugu bose akawuronka w'uburenganzira ni ukuvuga gushyiraho muri bitongo de serivisi sosiyo abantu bose bashobora kugiraho uburenganzira
Emmanuel Nengo murakoze cyane gose kukanya mwatoye kugira ngo mwaganire na radio ijwi rya Amerika turabashimiye
natwe turabashimiye cyane ko na mwadu kamwe makino kiganiro
ndabashimiye namwe Jean Bigirimana kukanya mwatoye kugira ngo mwaganire na radio ijwi rya Amerika
yego naje ndabashimiye cyane
ko turabashimiye namwe mushya nahe Faustin Ndikumana kukanya n'ibyo mwashikije ku ijwi rya Amerika turabashimira mu nshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro muri sangacu umunsi mwakoze mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.